Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndabarukije inshuti mwese mukurikira iradwi rya Amerika. Jewe Alphonse ndakungurukiye ni jengira ndabashikiriza no makuru. Ejo niho hamenyekana ibiharuro vyavuye matora y'umukuru w'igihugu. Biboneka yuko umukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza ariwe yaronse amajwi menshi ashika 69% kw'ijana. Ibiharuro vyimfata kibanza vyashikirijwe ejo ku munsi wa gatanu n'umugwiseni ku matora y'umukuru w'igihugu. N'umwanzuro w'igihe cy'amatora caranzwe n'ubufu bwinshi, kirangwa kandi n'umutekano mukwe, hamwe no guhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi. Ivyo byashikirizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu itangazo yasohowe na Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabajwe n'ingene Perezida Nkurunziza yahonyanze amasezerano ya Arusha kandi agakoresha inzira zinyuranye na demokarasi. Ibyo navyo hari mu ntumbero yo guma ku butegetsi akoresheje amatora ateziguye kandi adaciye mu mategeko. Ni ngombwa ko Leta y'u Burundi isubira mu biganiro hamwe n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, hamwe n'amashirahamwe atawegamiye, kandi ikabishyiramo ishaka kugira haboneke inzira yumvikanye ko na bose yosubiza Abarundi n'amakungu kwizera ubutegetsi, vyokinga inyoganyoga y'intwaro bikabuza abantu guhunga no gukubagurwa kw'abanyagihugu. Iryo rero ni itangazo ryashohowe na Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama yarashitse ejo ku munsi wa gatanu i Nairobi muri Kenya. Muri urwo rugendo azoremesha inama bise Global Entrepreneurship, aho hazovugirwamo ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika yofasha kugira ngo ibihugu bya Afrika byisununure mu by'ubutunzi. Perezida Obama kandi azobona na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, nyuma yaho ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha imwambikiye izera ku vyaha vyo guhohotera agateka kazi na muntu n'ubwicanyi vyaranze amatora yiwe. Abo ba Perezida bombi bazovugana kandi vyerekeye umutekano inyuma yaho wa mugwi Al-Qaeda utereye igihugu ca Kenya kubera ca gico gifasha mu rwanya uwo murwi muri Somalia. Ejo ku munsi wa Mungu, Perezida Obama azobandaniza urugendo rwiwe i Addis Abeba ni muri Ethiopia, ahazogendera icicaro c'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika, Union Africaine, yongera abonane na Perezida wa Komisiyo y'iryo shirahamwe Dr. Nkosazana Dlamini Zuma n'abafasha biwe. Muri uyu mubonano, Perezida Obama azosubiramwo imigambi iza imbere Amerika itegekanya gufa gukorana na Afrika muri agenda ifise nimero 2053 itomora imigambi ijanye no gufashanya kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijanye n'iterambere kugira izina makungu no gukomeza amahoro. Mu ntango y'indwi, Perezida Obama yari yamenyesheje ko naho Afrika ifise ibibazo ubu, ati mu myaka iza ishobora kuba ya mbere mu gutanga amasoko mu rugero rwo ku isi. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwabeshuje inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Wall Street Journal ivuga ko umutasi wa Israel Spal Jonathan Pollard yapfungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibikorwa by'iperereza ashobora gufungurwa. Ivyo byoba bikoze kugira imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel isa n'imwe akabeho inaguke kuva aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na vya bihugu rutura bishiriye umukono ku masezerano na Iran ku bijanye na ya programme ya Iran yo gukora ibirwanisho ruhonyangano. Alistair Basquey avugira inama y'umutekano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavugetse ko ugufungwa kwa Pollard ataho bihuriye n'ivyerekeye politiki y'imigenderanire, atuwo munyororo azofungurwa hakwirikijwe amategeko abivugwa. Mu kwezi kw'11, Pollard azobahejeje umunyororo yaciwe w'imyaka 30. John Russell Husser wa mutamu w'imyaka 59 yarasa abantu bariko bararorera sinema ku munsi wa kane muri Leta ya Louisiana yarafashwe.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza dususuruki. Mwari muzi indirimbo zitazasaza na rimwe mu mateka les 10 meilleures chansons de tous les temps mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza the greatest songs of all time. Mureke turebere hamwe uyu munsi zimwe muri zo nkuko ikinyamakuru abantu benshi bemera mu byo gusesengura ibirebana na muzika ikinyamakuru cyitwa Rolling Stone cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije ndabaha n'ikadze gwaruka namwe mwese mukundi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ishingwa ry'ibigo bigenzi by'urwaruka ni imwe mu nzira z'ukujija urwaruka kwitura abaganga ku bijyanye n'ihinduka ry'imibiri yabo. Amashyirahamwe mpuzamakungu nka UNICEF na OMS yemeza ko hibonekeje iterambere ry'amagara meza y'urwaruka muri rusangi kuva hashinzwe ibigo byita amagara y'imiyabaga araheze imyaka 20. Urwaruka rurigishwa uburyo butandukanye bwo kwikingira gusama imbanyi rutifuza. Tukaba nkako ibice 27% by'imiyabaga muri Afrika byemere rako byatanguye kurangura amabanga mpuza bitsina kuva ku myaka 15 nkuko biri mu matohozwa yakozwe n'igisata cishiramwe mpuza makungu ONU cita iterambere ry'abantu ku isi FINWAP mu 1992. Naho biri uko abakora ubuvuzi bo mu bigo bigenzi by'urwaruka baracafise intambamyi yuko utarunka urwaruka rubitura ku bushake bwago. Isiguro ni uko urwaruka rwibaza ko hari ibibazo rushoboye kwikemurira gonyene nkuko bimenyeshwa n'ikinyamakuru Planet Sante chandika biciye mu buhinga bw'inguruka na bumenyi. Mu Burundi haraheze imyaka 2 hashizweho amavuriro umugenzi w'urwaruka mu ntara ya Bubanza, Kayanza, Ngozi, Gitega, Ruyigi na Makamba. Igisata cita iterambere ry'abantu FINWAP muri ONU kimenyesha ko bizotuma urwaruka guyungura ubwenge mu makuru ajanye n'irondoka. Kukaba nkako mu 6,620 by'abanyeshure 1,000 muri bo ntibashoboye guheza umwaka w'ishure wo mu mwaka wa 2011 shira w'ibihumbi 2012 nkuko amakuru dukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi abimenyesha. Tumenyeshe kandi ko mu muri yaridi umwe n'ibicumunani by'urwaruka bwo ku isi imiliyoni 2.5 bapfa uko umwaka utashe. Igice kinini cabo giharugwa muri Afrika yo munsi ya Sahara hamwe no muri Aziya yepfo ishira ubuseruko nkuko biri mu matohoza yishira hamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS. Mu kiganiro cacu cuno munsi kira turabira hamwe ibijanye n'uruhara rw'ibigo bigenzi by'urwaruka mu mugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza. Kuri mikro muri kumwe na jewe inamahoro Raisa Liliane. Akaba ari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibindi byinshi mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika. Nongeye kubaha ikaze. Kwinjira mu kiganiro nyezina tegamba twivyumviro by'urwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro ya radio yanyu Ijwi rya Amerika rutubwira inyungu rubona mu mugambi w'ishingwa ry'ibigo bigenzi by'urwaruka mu mugambi w'irondoka rije n'amagara meza. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Chamenye kuno shwa kuba muri kazoza neza kuvyira ku rugero tavyira abana benshi kuko uvyayi benshi ucubura ukuntu ubatunga
umva bisha bituma umenye kungene witegura mu buzima bwawe
kungeranye vyongeye bituma barangura amabanga kaminuza Cheikh Anta Diop yo muri Senegal yerekana kugwaruka atamakuru rufise kugeranye vyongeye bituma barangura amabanga mpuza bitsina batikingiye nkuko biri mu matohoza yakozwe n'ishure kaminuza Cheikh Anta Diop yo muri Senegal yerekana kugwaruka atamakuru rufise kubijanye no guhuza bitsina bikingiye iyindi ntandaro n'ukudashobora gushikira ibigo vyagenewe gufasha ugwaruka mu irondo karije n'amagara meza nkuko ishure kaminuza Cheikh Anta Diop ryo mu gihugu ca Senegal ribandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'uruhara rw'amavuriro umugenzi w'ugwaruka mu mugambi irondo karije n'amagara meza tega amatwi inkuru ya Alain Yves Irankunda yatohoreje mu gisagara ca Bujumbura
Urakoze Liliane kumi jambo ivuriro rito rya leta yitiriwe ugwaruka riri muri komine Kamenge mu gisagara ca Bujumbura iraruha ikibanza kwigisha irondoka rijanye n'amagara meza Ahanti mu kigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge aho imisi yose ya kane abavuzi baryo bafashanya na bamwe kuri ubu bumenyi bw'uyo mugambi muri uyo mwanya wo kumuhingamo uhakajyo ugwaruka ko kungukira ubumenyi bujanye n'inyifato ibereye y'ubuzima bwabo bwa misi yose Aline ni ninahazwe umuyabaga atubwira ko inyigisho zijanye n'indwara zandukira biciye mu bihimba zirondoka amaze kuronka byamufashije kwigira inama yo kudafata minenegwe amagara yiwe ku ruhande rw'abigeme kandi akunguko ni kanini twumvirinze Aline ni ninahazwe umuyabaga aba muri komine ya Cibitoke
Je daramfashije kumenya ngene nitwara dahuza ibikina n'abahungu bishitse nyene ugakoresha ugakingiriza birafasha cyane kuko nshobora kwandura izo ngwara zibyaduka ari nka sida cyangwa izindi zifatira mu bimba by'irondoka
Umwanya ugwaruka ruronswa wo kubaza ibibazo abavuzi ni ngirakamaro gutahura vyoroshe irondoka rijanye n'amagara meza Elvis Nduwayo aba muri quartier Gikizi abivuga afatiye ku buryo bunyuranye bwo kuvyara ku rugero yatahuye kubwizo nyigisho vyongeye uguhana hane vyiyumviro hagati y'ugwaruka gutuma inyigisho z'abasovye bazitegera neza Bruce Irakoze avuga ko mu gihe ariko araganira n'uwo bari kumwe mu mahugurwa atahukirwa kuruta ugwaruka rurashimishwa no kuronka amavuriro agwitaho kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Kevin Manirambona abivuga afatiye kuko ataraziko uguhuza ibitsina atikingiye gushobora gutuma yandura umugira wa sida
jewe icyo natahuyemo nuko nasanze batukishije ingwara nyinshi zifatiye mu byirondoka ko je sinari nzi yuko usambanye n'umukobwa udagushije kapoti cyangwa ugwara umugira
ugwaruka ruri zigiye abagwigisha inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza insiguro nuko ruzihabwa ukwago ikindi nuko kenshi inyigisho zitangwa zidakoresha imvugo mbabarira amatwi nkuko bivugwa na Georgette Munezero umuyabaga w'imyaka 27 kubwivyo abana babigeme barigira inama yo kudahendwa n'ababahubisha babajana mu buhumbu Georgette Munezero yemeza ko ibimukwegera mu busambanyi byose asigaye avyirinda by'umwihariko kubwiwe izo nyigisho zajihageze kuko hanini abigeme aribo bahura n'ingorane bivuye ku kutamenya inkuru dukura mu kigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge zivuga ko abaforoma bivuriro rito rya Kamenge aribo bakora ibipimo vya sida kugwaruka ruvyifuza mu gihe baje kubaha inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Claude Nkurunziza ajejwe ibikorwa vy'amagara y'abantu mu kigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge arabidusigurira
Santé de santé ya Midegene mu Kamenge kira ku wa kane baraza gupima umugera wa sida ari kibazo gitumbereye muganga umuganga niwe acaza akabivuga akabaha umuco akabaha ivyo bakwiye gukora bijanye n'amagara y'abantu
tumenyeshe ko umugambi w'amavuriro yitiriwe ugwaruka watanguye haraheze imyaka 3 ivuriro rito rya Kamenge akaba ariryo ryatowe ubwa mbere mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo abe ariryo riyobora ibikorwa byo gushikiriza ugwaruka inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza nkuko bivugwa na Albert Bigirimana arirongoye amahugurwa aronswa abaforoma atuma bamenya gusumba uko ugwaruka gutahuzwa irondoka rijanye n'amagara meza twumvirize Albert Bigirimana arongoye ivuriro rito rya leta riri muri commune Kamenge
tusana tugira ihugurwa tukagira ikarisha bwenge kungene dushobora gufasha ugwaruka dufashijwemo na Finiwap na Penise tukabafasha
abavyeyi badanga kubitura nabo nyine murabigisha mukababwira yuko bashitse mu miryango bosigurira abana babo ibijanye irondokeje n'amagara meza
abakuze iyo baje ngaha turababwira ko bateza kugishira ku mugaragaro abana bagatahura bakamenya
ugushikira abana babahungu nabigeme mu mashure yisumbuye yegereye ivuriro umugenzi ugwaruka rya Kamenge nihangiro y'indongozi zaryo
ibigo bigenzi vy'ugwaruka bikwiye kumenya ko intambwe ikini ndende mu kubahura ugwaruka kubitura ivyo vyofasha mu gukinga indwara zandukira biceye mu bihimba vy'irondoka no guteza imbere amagara meza nk'uko ishiramwe gitagateka k'abana ku isi UNICEF ribihanura abarezi bo mu mashure bakwiye kwamabazi rugeze ugwaruka rugera ko mu kumenya ibijanye n'irondoka ivyo vyofasha kubanonsa inyigisho zijanye n'igihe bagezemmo nk'uko abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babihanura inyigisho zijanye n'irondoka ry'amagara meza zotangura gutangwa ku bana b'imyaka 10 ivyo bifasha gushika mu myaka y'imiyabaga bazingene bifata nk'uko bashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babandanya babihanura kugira twumve neza ibijanye n'uruhara rw'ibigo bigenzi vy'ugwaruka mu mugambi irondoka rije n'amagara meza tega amatwi kiyago twagiranye n'urongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rije n'amagara meza PNCR mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu uwo nawe ni muganga Juma Ndereye aganira na mugenzanje ala Eve Irankunda
muganga Juma Ndereye ndabaramukije
mwaramutse neza
imbega ivyo bigo mwitiriye ugwaruka mwuguruye muribaza ko bizofasha gushika ku mahangiro mwari mwategekanije yo kwigisha ugwaruka mugambo general dokanje amagara meza
turibaza ko bizofasha cyane duhereye mbere no kubiharuro dufise by'umwaka w'2008 ibarura ryabaye ry'abantu baba mu Burundi gyerekanye neza yuko ibice 65% ku jana no gwaruka ari munsi y'imyaka 25 ahubwo nabatarana tangura barakeneye yuko baronka inyigisho kugira ngo uzitire tutaronego
nivyo mwaruguruye ibigo vy'amavuriro bigenzi by'ugwaruka kugira ngo umushe kugwigisha umugambi urondokoje n'amagara meza mbega ni kuki mutiyumvire yuko ho bahakenewe n'ibindi bigo bigenzi by'abakuze
umuntu akuze agiye mu ivuriro nta numwe amwinuba ariko abakiri bato abantu bose bacha bamudoma ka gatoki
izo nguvu muri ko akoresha mu kwigisha ugwaruka ntimubona yuko dushobora kutashika ahantu mwifuza mu gihe abavyeyi batobigiramwe uruhara cyane cyane mu kubunganira kuzibigisha abo bana bashitse muhira
dukorana n'abavyeyi uyu mugambi ntushobora kugenda neza mu gihe cyose tutoba turiko turisunga imico n'indero y'ikirundi
gwaruka ruri kuratwumviriza mu kiganiro kira gotegera mwiki kumva ko mwarugugururiye ibigo by'amavuriro vyitira ugwaruka
gotegera yuko batokwigira sindabibazwa ibibazo by'irondoka rijanye n'amagara meza ni bibazo by'abakiri bato ntawoja ngaho ngo yihende ngo avuge yuko bo bivyo bitabaraba ni naco gituma uruhara rwacu dukingire ugwaruka cyane cyane aba bakobwa ariho bakenyezi bejo hariho ayo mavuriro ibyo bigo twashizeho ami de jeunes barashobora kwegera kabaha impanuro
ndabakinguruke
murakoze kutugende
ze Alain Yves kuri ayo majwi nico kiyago dushikirije turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati Burundi urasharije
Umukene ni sarabiri mu mijyango zatugira
bariko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'uruhara rw'amavuriro umugenzi w'ugwaruka mu mugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza gwaruka nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura
Mbaza ndakwishura.
Sikugwiza ubushitsi bw'isoni mu gwaruka. Mu gihe gwigishije dukiriruto.
Sugushira isoni kwigisha ugwaruka hakiri kare irondoka rijanye n'amagara meza kuko bazokura batahura ivyo ari byo. Mu misi iri imbere bazogenda kubaka kwabo. Bazoba bazi ivyo bagiyemo bitegure hamwe n'uwo bubakanye baheze babone kumwe ineza y'umuryango. Bagaheza bakazobigendera mu buzima bwabo.
Mbaza ndakwishura.
Nanabantu bazogabanuka kugwaruka rumenyirondo cy'amagara meza
nk'ivyo umuntu yo bivuga abonye ibitigire reka turindire mwadi yuko inyuma y'imyaka 33 kenshi barakunda kugira ivyigwa kugira barabe aho urugero rw'abantu rugenze kubihugu niho rizohereza rukerekana ugwaruka gwaratahuye irondo kajanye n'amagara meza kuko nibo bazoba bageze kwibaruka
mbaza ndakwishura
Ugwaruka gomenyire ndokabijanye n'amagara meza. Hari cyo byohindura rubarukiriruta.
Ni byiza yuko ugwaruka rumenya hakirikare kuvyerekeye irondoka riranya amagara meza kuko bwa mbere birabafasha kumenya umubiri wawo ukuntu umeze ihinduka ariko rera mu mubiri wabo bakamenya hakirikare ibishobora gushika. Gaheza bikabafasha kwifata neza no kwigenza neza mu buzima bwa misi yabo.
Gwaruka ntimurambirwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
bavuga ngo hari irondoka ry'amagara meza hari ritari ry'amagara meza
irondoka rijanye n'amagara meza ni wa muryango ubatse ugwabo bakayaga bagashira hamwe abana bazovyara ikintu bazobakurikiza hama nikindi bagatahura hamwe uburyo bokoresha kugira batandukanye ibyaro zawe iritameze neza niba abana bintahekana umuvyeyi akavyara kumwaka kumwaka abana bagasinzikara umuvyeyi na bagasinzikara urugo rukononeka
mbaza ndakwishura
Kumenga ujya bufuko bigisha ugifisa kwi
ujya bufuko iyo bubitswe nabi buratamavuta mukononekara rero nuko raba yuko ngo bufuko ukuntu babwabitswe canke butuma baramaze guta igihe gukoreshwa
mbaza ndakwishura
hagati y'abahungu n'abakobwa nibande bo kwigishwa cyane ibijanye n'irondoka
hagati y'abahungu n'abakobwa uko ari bombi bakwiye kwigishwa irondoka ijanye n'amagara meza kuko ejo niwe bazukuba ku Burundi bishitse rero umwe agatahuruka uwundi agatahuruka kuri no kuvuga ko nabo nyene aho bazogenda ngo babigishe canke bigisha abandi batazobisigura neza kugira abandi bibafashe nibabigishe muri rusangi kugira bibafashe
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwamutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ashaka musegurire igituma burya ukirwa gukusara kurugira butanga kubuntu
utanga kubuntu kugira bafashe abakenyezi abashinkantaye bakeneye kubukoresha kuba buronswa kubuntu ko bashobora gusanga bitwajije uko buzimvye arico gituma ubusanga mu mavuriro no mu bitaro bitandukanye by'igihugu na cane cane yuko ubu mu bitaro usanga hariho igicaho takini kidegenewe atari gutangirwa ubwo buryo bagutandukanye byaro
mbaza ndakwishura
kukireta itoshiraho umugwi w'abaforoma bagenda guforoma abanyeshuri bakabasiga ivyurondoka ry'amagara meza
mu bushikiranganje hari ibice bwitaho gukurikirana irondoka rya n'amagara meza rero ngaho hari baforoma baza kwigishwa bava mu mihingo itandukanye bya bitaro bikuru rero bishitse mu mashuri bakaringaniza ivyigo nk'ibyo baraheza bakegera ibitaro kugira babasabe baze gufasha kuri iryo shuri
mbaza ndakwishura
Rama vuriro yitiriwe ugwaru akigisha ugwaru none impanuro shakura zironka
nuko bitegezwe kugenda yuko impanuro zagenewe ubwo gwaruka kubyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza zategerezwa kuronswa na cyane cyane ko hari abaforomakazi baronkijwe inyigisho kuntu bategeza kwigisha abandi eka no guhanura nico gituma aya mavuriro ahari mu bice bitandukanye by'igihugu afasha gwaruka inyigisho zibereye kubyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza.
Kote muganga ni tamu nyana kurizo nyishaha yu gwaruka. Nubu nyene tumira mate, mugu subira kumviri zakano kariri imbo kabuga gati, burundu rasharije. Abanywanyi bacu Jean Baptiste araturamutsa yongera amenyesha ko afise ubugwayi amaranye igihe kandi bwamuyobeye avuga ko ayogwa cyane mu gihe afashe urugendo agenda n'imodoka abandanya amenyesha yuko yagerageje gufata imiti ariko vyanse guhera abaza ico biva ko nico yokora kugira bihere
burya iyo umuntu agiye mu modokari imoteri irahinda kujya bahindura ama vitesi imuhinduka idari igumusubira ubwongo bwacu rero buraronka inkuru yuko hari ibintu biko birahinduka hama karabi barabara naryo rikarunga ikibindi bintu mu mutwe bikacangana niho rero umuntu atangwa kumva isesemwe ibizunguzungu mu nyuma gahereza gutangura kuyogwa kuko burya mu mutwe wacu inkuru riko irazunguruka itaba ihoranye n'ivyo ari karabona hama eroti umuntu yifata mu gute ubwa mbere n'ukumenya yuko iyo ngwara uyifise kuko burya hari imiti ishobora kubigwanya ego haro bikunda canke n'imidukunde ariko vyiza nuko wogenda ukayaga n'umuganga agaheza akakwandikira umuti ufata imbere y'ukugira urugendo biraheza bikagufasha vyanse naho ugasubira yakaraba ko atakindi gikomeye yo kugufashisha.
Jean Baptiste ya kwandikiye twizera kunyishu ahawe na muganga zigize ico zimufasha namwe muriko muratwumviriza nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro kumyibutsa yabasokuru uwuno munsi uvuga uti ubugirigiri bugira babiri bikubwiye iki
bikubwiye iki
Negano abili yo bashobora gufasha nyasha umuntu kumufasha ikintu kanaka atabashoboye gira umufashe cyo kintu abakeneye cyangwa abashaka
bikubwiye iki
Jeni wasako yari manuro yuko umwe arigiye umuntu adacobora kwishoboza ikintu kimwe ngaho ari kuma ari nka babiri bashobora gukora ikintu kandi gakugwa n'ingoga cyangwa ikaramo
bikubwiye iki
bashaka kuvuga ati umuntu ntigira inama rumwe ariko yari kumwe n'uwundi yuko barayaga niho amenyeraho ukuri
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu gwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara kwijwi rya America mufisi ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira rungi ku butumwa kuri 76 20 37 90 canke kuri 79 95 30 74 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro ndabaseze mvuga nti naho butaha
kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya America.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza dususuruke. Mwari muzi indirimbo zitazasaza na rimwe mu mateka, les 10 meilleures chansons de tous les temps mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza, the greatest songs of all time. Mureke turebere hamwe uyu munsi zimwe muri zo, nkuko ikinyamakuru abantu benshi bemera mu byo gusesengura ibirebana na muzika, ikinyamakuru cyitwa Rolling Stone cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyazishyize ku rutonde. Indirimbo ya mbere yitwa Like a Rolling Stone y'umunyamerika Bob Dylan yayisohoye mu 1965, ivuga ibibazo by'umugore bene wabo baciye maze ajya guhangana n'ubuzima mu bundi bwatsi atazi na gato.
Fine, do the bumps of time in your prime. Didn't you
Amerika ikiganiro dususuruke indirimbo ya kabiri izahoraho ku rutonde rw'ikinyamakuru Rolling Stone yitwa I Can't Get No Satisfaction yitorero Rolling Stones byo mu Bwongereza muri iyi ndirimbo baramagana ibyubu byirukanka nta mababa mbese byihuta nk'umuyaga ariko ntibitange umunezero ku mutima wa buri muntu nayo yasohotse mu 1965 Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo zitazasaza na rimwe mu mateka, les meilleures chansons de tous les temps, cyangwa se mu cyongereza the greatest songs of all time. Imagine y'umwongereza John Lennon niyo iza ku mwanya wa gatatu, yasohotse mu 1971. John Lennon ararota isi itariho ivangura iryo ari ryo ryose. Tanu ikinyamakuru Rolling Stone ivuga ko zitazasaza na gato mu mateka y'isi, What's Going On y'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyakwigendera Marvin Gaye iraza ku mwanya wa kane. Nyuma y'urupfu rw'inshuti ye magara Tammy Terrell, Marvin Gaye yarababaye cyane bitavugwa, maze ajya mu bwigunge bukomeye, ibyo bita depression. Yamaze imyaka ibiri nta ndirimbo asohora kubera izo mpamvu, maze mu 1971 acuranga What's Going On. Ni nkaho yavuze ati ibi ni biki.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer.
make it sad. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki, adrese ni radio yacu @voanews.com. Iya gatanu mu ndirimbo zizahoraho mu mateka y'isi yose, nayo ni iy'abirabura yitwa Respect. Yasohowe bwa mbere mu 1965 na Otis Redding, ariko yamenyekanye kandi yamamara cyane bidasubirwaho mu 1967 ari Aretha Franklin uyiririmbye. Iragira iti "Mpicyubahiro cyanjye", Respect mu ijwi rya Aretha Franklin.
I
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika turasusuruka. Ku rutonde rw'indirimbo zitazasaza na rimwe, Les 10 meilleures chansons de tous les temps cyangwa se The Greatest Songs of All Time ziri ku rutonde rwakozwe n'ikinyamakuru Rolling Stone. Ya gatandatu ni Good Vibrations, itorero ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Beach Boys ryayisohoye mu 1966. Naho ya karindwi ni Johnny B. Good yo mu 1958 yacuranzwe n'umwirabura nawe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Chuck Berry. Johnny B. Good ikurikirwa ku mwanya wa munani na Hey Jude, itorero ryo mu Bwongereza Beatles yaririmbye mu 1968. Naho iya cyenda yitwa Smells Like Teen Spirit, itorero ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Nirvana ryaririmbye mu 1991. Naho iya cumi ni What I Say y'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari n'impumyi nyakwigendera Ray Charles. Niyo mu 1959. Ni indirimbo kandi dushorejeho ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika, mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Yeah. All right. All right. Oh, play it, boy.